intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Muri kiganiro cy'ugwaruka no munsi gishimikira kubyo umukuru w'igihugu yemeye ko agiye gukora kugira ngo atorere umuti ingorane yo kudashira mu ngiro imanza zaciwe zigateba gukurikizwa mu gishyikirizwa na Francine Kanyange.
Dafite ijambo.
Ugukwega amaguru mu gushira mu ngiro imanza zaciwe cyangwa abaheza igihano baciriwe bakagoma bafunzwe ni kimwe mu byo amashyirahamwe atandukanye yaba ay'Abarundi cyane mpuzamakungu aharanira gatoya akazina muntu adashyira kudoma ku rutoki mu gisata cy'ubutungane. N'umukuru w'igihugu yarabigarutse ko ku wa gatandatu heze Evariste Ndayishimiye aremeza ko hari amadosiye atari make yaheze ariko ingingo zafashwe n'ubutungane ntizishyizwe mu ngiro. Avuga ko agiye gutora umuti w'iyo ngorane mu ngendo ategekanya kugira mu makomine yose y'u Burundi.
Ibikorwa byose nzobikora ndi mu ntara zo hagati, nzobikwemera nkore mwizo kumurango jengura na bacamanza kuko naje mu bacamanza kutugenza je ni kare mu ntara mara y'imbe ntinyereka aho byanyiye yuko mushyira mu ngiro izimanza tubikorane naje ngende turi kumwe naje mu bacamanza ngende komine ku komine banyetse z'abana ni ngo tubishyire mu ngiro niho ndi mara y'imbe ngara muri ntara ngenda mu yindi gara kuri za gatatu zose imanza zose ndazibonera mu ntoki nta yindi nzira kuko naje mu bacamanza kutugenza.
Ibyo umukuru w'igihugu yavuze byo bitanga umwizero ko imanza zose zaciwe zigiye gushyirwa mu ngiro. Ugwaruka barashyikiriza icyo bagona muri iki kiganiro. Odi ari mu Burundi avuga ko atamwizero abifishemo kuko kubyiwe ayari amajambo yo guhuma amaso amakungu.
Ijambo yavuze ni rya jambo akunze gukoresha kugira ngo yereke Abarundi n'amakungu yuko ari umuntu w'intungane akora neza yifuza ko ibintu byogera neza ariko nawe akabikora azi neza ko ariko arahenda Abarundi. Eki nagomba kuvuga nuko abategetsi bamwe bamwe ngira ngo bibaza yuko batwara abantu b'ibigugu batize bakiraduga yuko mubo batwara ayo n'abantu basonja n'ubwenge. Mbe rya jambo yavuga ngo adukurikira amakomine yose agenda araba amadosiye ngo arabe ngo intanda ngo zitagiye mu ngiro hanyuma ngo azishyire mu ngiro. Mbe kweki agomba kubaza kuzunguka amakomine yose none ko tuze igihugu cy'u Burundi gifite amakomine arenga ijana na cumi n'umunani none ayo makomine azoca afata iyo minsi yose ko mbona kugira zunguruke azabadosiye yose bayasesangure bitware hafi umunsi wose ngero narenga none azoca afata iminsi ingaruko yose hanyuma azoca arenza ryari. Ibyo ni bya bindi abantu bakora bitari neza irave ni ukuvuga rero yuko kugira ngo avuge neza kugira twereke neza yuko iryo jambo yavuze se turigera n'ikizere ariko uvuga ati ntanga itegeko yuko abantu bose abacemanza bazi yuko ari imanza bategereza gushyira mu ngiro batabishyize mu ngiro ndabahaye indwi imwe gusa umuntu ataza barabishyira mu ngiro yewe nyine ndoshya ndamwibariza igituma atabishyize mu ngiro maze no gusengeza ashengeze no gufungafunga kubwe no mu kazi none siko kazi kabo kuko ibintu bibi bitukisha ubucemanza urwego rw'ubutungane none kubera ko atabivuze uko icyo nagomba kuvuga gusa ni uko urwego rw'ubutungane rwari rukoreshwa kuva kera rugakoreshwa nabi aho umuntu ariko ubutegetsi nibaza yuko nawe atazobumva ko kugira ngo nawe nyine mu rwego ruseri umukorere nabi nicyo gituma rero njyewe kukandika iwanje atashyizere narifise ko ntacamvunira akagohe abantu bamwe bamwe iyo bari ku butegetsi bama bibanza yuko bobo atangorane niwe badakwigira bagira bakabona yuko abantu bari mu munyoro ata kintu na kimwe amaze aha twogaruka nk'uko bantu bamwe bamwe tujya twara ibohero ry'umuhinga turabona amabwa ariko arakorera abantu cyane cyane abya Floriane irangaza n'umukuru w'igihugu bijya nka byiyumva canke bajya abantu usanga ikiringo bari kumara mu nyoro cyaraheze hayo gatakarugo n'abajura cyane none havyo yumva ko ese tosha telefone ati we wa muntu uje ariko aravuga n'iyo cyangwa se yishyira akarabareza yuko iyo bintu ariko aravuga ari
Odi avuga kandi ko ubutegetsi bwari bukwiye kuzaburitaho kuruta ineza y'abafunzwe
umukuru w'igihugu wenyine nawe nyine ayo mucemanza mukuru none nawe nyine yumva ngo rwego rwe nawe yari utukishije icyo nagomba gusambura kwa kagohe ku bantu bamwe bano nagomba gusaba mfate ku karorero ko umukobwa wo kwa Bunyoni yigaranira kuri cica avuga yuko intwaro y'ubu ikora nabi ndegiye gukora nabi kubera se wafunzwe igihe ari we yica kongera akibaka akora iki hatari kugira muhano bavuga ati intwari ishyira akora nabi mugabo rero urumva kubera abonye bimushikiye niho rero yagiye kubona neza yuko ikora nabi ndeye kubera iki abategetsi benshi bafata abanyororo nko kumenya ntacyo bamaze bakabima amazi bakabima ifungwa n'indyo bayi bagenewe ntibazironke ku rugero rukwiye ndeye kubera iki umukuru w'igihugu aragira esipegisiyo hajya mu buso kugira ngo arabe indyo abanyororo bari bagenewe bazironka mugabo aragenda yaba akica amatwi ngirango kubera banabisangira bagahora abanyororo bagakunda indyo bati bagakwiye tumaze iminsi itatu tutajya ndeye kubera iki ibyo baba bavugije iminsi batabironka ko yari amahera yari bije y'igihugu kubera iki batoca babaha bati iminsi itatu ntimwariye ibyo mwari kurya tujya tubibaha hanyuma muce mugoma mu bidara cyangwa mukoresha ibyo mushaka mugabo barushagira yaba akihonda ukamenga ntabyo bumvise nagomba rero gusaba yuko abantu bose n'abari ku butegetsi bo kwama bubaha bakongera bakubahiriza abantu na cyane cyane kugira ngo ubucamanza busubire ku murongo ata muntu n'umwe ashobora kurenganya umuntu ngo kumenga nta kintu na kimwe kimugenga kiriho
Castel ari mu Burundi ati umukuru w'igihugu uko siko yari akwiye gukora kuko ibyo yavuze siko bitegereza kugenda
njyewe nk'ugaruka mbona yuko iyo ngingo yaba ari nziza mugabo umukuru w'igihugu arafite ibindi bintu agejeje afite andi makomande ategereza gutanga ajyanye no kwirirwa arazunguruka muri ayo masentare umukuru w'igihugu ahari kugira atange komandema kugira atumbereze amaproje ahaba abageze kuyashyira mu ngiro nabo bayashyire mu ngiro rero mu gihe umukuru w'igihugu ariwe yogenda mu masentare araba yuko imanza zazeyo ni ukuvuga yuko hariho abantu abacamanza mu matakazi bafise ni ukuvuga ibyo bashinzwe amabanga batorewe badashoboye kuyarongora ni ukuvuga muri icyo gihe ahubwo bari guca bagogozwa kugira ngo basubirizwe n'ababishoboye byerekana yuko abacamanza bari kwa kazi bahawe batorewe batari kwa karangura rero njye nkabona yuko ari ugusesagura ubutumwa bw'igihugu ari kutumva icyo umuntu ategereza gukora n'icyo ageze kuko agenda gutanga komande hanyuma iyo komande baba bakayikurikiza utayikurikiza akaba yagaragaje amategeko y'abamukurira hanyuma agaca hafi igihano kibereye rero numva yuko bitari kugenda uko byumvikana yuko hari abantu amabanga mwamwe cyangwa akazi bagenzi batariko baragakoko bategereza rero abo rero igihano kibereye kitegereza kuhaba ari ugukurwa bagakurwa cyangwa bagahanwa
Katya ari mu Bubiligi ati umukuru w'igihugu arabesha Abarundi kuko atari ibyo bya mbere avuga nk'ibyo hanyuma bikaba amasigara cyicaro
amajambo n'ivuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga nta cyizere bima kubera ko avuga amajambo menshi avuga imigambi myinshi binashaka gukora mugabo ala five byose nta na kimwe akora Jean akarira arira gusumbya abanyagihugu kandi yarafise uburenganzira ahabwa nibwizwa shingiro cyuko yo kindura ibintu mu bisanzwe ni nko guhuma amaso ku Barundi kugira ngo yerekane yuko wewe ari indongozi ishaka utungane mugabo siparuka kuko haheze imyaka itatu icyo kintu yaravuze ko agomba kugihindura abantu baciriye imanza bahejeje ibiringo byabo bagomba kurekugwa mugabo uretse n'ibujumbura hariho abantu bafungiwe mu mpimba bahejeje mugabo gushika ino saha batararekugwa twese ko ari umamaso abantu mugabo ibyo avuga atari byo akora
uwundi ari muri Malawi yanditse avuga ko ibyo byavuye mu ngendo yo gukwega amaguru ati nicyo gituma ataho tudoshika nimba urubanza ruciwe ntirushirwe mu ngiro igikwiye kuri we nico umukuru w'igihugu yavuze abarundi barazi guca imanza n'ukutazikurikiza ku gihe. Rero imvugo y'umukuru w'igihugu niyo abandanya avuga ati nabigenze gucyo atabara abarundi. Ati n'umuvyeyi naho benshi batabibona kubyo bashira inyungu zabo imbere. Kasim nawe ari muri Sudani y'Epfo avuga ko umukuru w'igihugu ibyo bivuga kugira ngo abeshe ko iyo ngorane igiye gutora umuti.
Kiyo mugwaruka mu byo mbona ibyo nta majambo ariho bakiduhendesha izintwaro ubutungane buhari bukiduhendesha bwo kuvuga ngo hari ibizojya mu ngiro. Igihe ni kirekire twemerewe byinshi kuva bakirahira kugira bagiye ko kuva baciyamamaza gushika uno munsi. Twatwinjira mu myaka itatu. Nta kintu mbona barakora, nta kintu mbona barakora cyonezereza Burundi cyangwa Abarundi cyangwa icyo kizana iterambere mu gihugu, atari ko bagumye gusa bonona igihugu ahubwo bonona ibyo basanzeho bayobye igihugu bashongesha igihugu. Ntabyo tubona rero bahava bakora bizava bitunezeye kiretse bikubisa gashi bakava mu gace rero bakabavanura n'ingendo yo kunyonora kwiruka ku bantu. Izogenda gute? Izogenda gute kugire bashobore gutunganya igihugu, bashobore kumenya imanza zoshobora gucibwa zikajya mu mezi zitajya mu ngiro, ari kwicara mu biro bajya amahera bataziyo yapfa munigwa kubitwa gutanga ikori mugabo ijya kora icyo rigiye gukora ntiriboneke ahubwo rikuzuza zinda zabo amafrigo yabo kamayuzi ibyo kurya. Bo yibuka gute kumunyagihugu ago birirwa biciye mu biro umunyagihugu yubaze. Rero cyo nkugwaruka n'impanuro kuri leta ku bucamanza n'ibindi yabona neza ko nta munezero tugiye kwitega muri ibyo. Amajambo turayamenyeye kuva 2020 batwara baratwemereye byinshi n'abantu benshi bafunzwe b'imanza zaheze n'ibindi. Imanza zaraheze banka kubarekura, ab'imanza zaciwe ntizije mu ngiro ni benshi. Perezida bivuze uno munsi mu gihe haze imyaka irenga 2.5 atwara kandi ibintu byirirwa biraba. None abivuze uno munsi ko atarabizi mbega ihugu ayoboye nta kironkera raporo abatwaye ntababazi ngene bahaye bagira ntibaye batunganya igihugu. Amategeko yo gutunganya igihugu ntayazi, amategeko yo mu bucamanza ntayazi, yo mu butungane ntayazi. Akora iki? Ibi rero turabimenyereye yumvise aremewe n'amajambo y'abenegihugu bari n'amajambo y'abahanira agace ka muntu amajambo arayasohora ariko siko biri ntashazokora turabizi.
Kashim ati iyaba hatowe umuti nyawo ingorane ziri mu mabohero kubera ubwinshi bw'abanyororo zugabanuka.
Ariko barakwiye kwikubita agashi kuko aho babiri hose igihugu nicyo gihomba. Kuko maze kumva nk'ibohero riba rigenewe abantu 800 rikamara kujyamo abantu 400,000 cyambere rirakira atakaza ubutunzi. Kuko kugaburira abantu 400,000 mu gihe ugaburiye abantu 800 kandi abantu 400,000 ugasanga bagirizwa ibyaha ntibarenga basi n'igihumbi cyangwa 200,000 abandi bafunze kubwo akarenga aba imyaka baciriwe byaraheze baranse kurekugwa. Leta iguma ibagaburira, leta irikirahomba mu mwanya uzawumva ngo habuze amazi habuze ibifungurwa kubera ko urugero rwari rwa kera rwari rwaragenewe kuzokorerwa ko rwararenze ubutumwa ntacyo buba ariko barakora. None iryo terambere twiteze iryo rizova he leta yayikora ivyo amahera yokoza iterambere yashaje gusahiriza mu by'ukugaburira za mfungwa. Bamwe bafunze atacyo bazira, bamwe imanza zabo zaheze banse kurekugwa, bamwe imanza zaciwe biranka ko zijya mu ngiro. Rero nakora uko yama bitwemerera bitubwira naze arakora amajambo akore cyo byenye nibyo bizokiza igihugu nta kindi.
Leon ari mu Burundi ati by'umukuru w'igihugu avuga biragoye kujya mu ngiro kuko ubutungane butigenga.
Umukuru w'igihugu amaze tangazwa inyifato y'abacamanza abacanke bariya umunyagihugu muto uriya na urumva biba byabaye agahomera bunwa. Rero kuvuze kuri nkugwaruka ubanze ibibazo biri mu butungane bw'u Burundi n'ibintu umurundi adashobora gutahura ko n'umukuru w'igihugu ubwirwa bimutangaza aho yoca yibaza nyine amaze gutangara ari nyine ari hejuru y'ubutungane ari we afata iya mbere ucubona yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kubahiriza amategeko guca imanza zangonda gonde zisasiye indafa. Rero nk'uko umukuru w'igihugu avuga yuko agiye guhaguruka aje mu makomine atandukanye cyangwa mu mazone atandukanye agize igihugu cy'u Burundi nkanje ngwaruka impinga iracari ndende kuko uri kuraraba aba bacamanza bakorera umugambwe uri ku butegetsi kuko umutwara umugambo wica nkuriya abavuga ati mfungira uyu ku gitugu ku gakenye wa muntu agafungwa atacyamira kandi azira ubusa nico mpamvu ubona mu mabohera atandukanye abanyororo ari umurengera rero kuba nyakubahwa umukuru w'igihugu agiye guhaguruka reka tu gabisha amaso turabiye bijaniye biva ariko nkanje ngwaruka nta cyizero ndayibonamo kuko kuva akirahira gutwara u Burundi umuntu aca yibaza ikiringo gihaciye abarundi bariko bararengana aba bariko baranyagwa ivyabo bariko barabolezwa igufu bariko barapfungwa tacyo bazira muri iki gihe yakubaha mu kwigihugu yoba yari kararangura amabanga igihugu cyangwa yoba yari kararangura amabanga yiwe bwite
ndabona sasaba abarongoye igihugu gushira imbere inyungu z'igihugu
rero ndasaba nyakubaha mukuru w'igihugu imvugo ijyane n'ingiro abakera baciye umugani ngo umugabo yihendukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo rero nimba byo kuri ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyo ashyikiriza byo bigiye kubya mu ngiro ku barundi sinzi bari mu karenganyo byo bari byiza cyane asaba umukuru w'igihugu kubaha amategeko kubaha abarundi bamushitse hake rero nyakubahwa umukuru w'igihugu nyakubahwa mushikiranganzi wa mbere n'abandi bamufasha nuko zikuri abarundi bifuza kwishyira bakizana mu byabo bifuza kwidegembya mu gihe atatunga bafatanye mu gihe atacyakibagira by'ukuri ko bakwiye kuba mu busho butandukanye bakwiye kurenganywa mu byabo bisunge amategeko y'igihugu bisunge amategeko y'igihugu bareke kwisunga amategeko y'umugambo kuko uyu ararenganywa kubera atobari mu mugambwe uri ku butegetsi ariko bibuke yuko mu gihe igihugu kiri muri demokarasi ntidushobora kuba mu mugambo umwe ibyo babizirikane kandi babyibaze Amurundi ndibaza turaciye ubwenge
Baje kungu basha kungu shaki jogo na yu kanzo kandi kaze ni kiyabo Vimu tunza vimu zilu la kiba banuli Sisi giro kiyabo Mangeba vita basumba badiba vita vita li harinya vamo vite ba vita basazi Enimbi vipe yezo kungu sazi kia kungu gicha li nungu suma Omura kare mura kare kia Boy boy sopa prince biro dia Biro di mene biro dia
Kiganiro ndafite jambo kibandaniza kuri Bilal ari muri Canada ati umukuru w'igihugu yamyahenda abarongoye kuva gishika ku butegetsi
mu jambo nego vuga nize ko tabarundi bakishije ku mutima ngo bashije kwicizere bizere impinduka ko hari cyo yoboshikana ko neva yahindutse umuntu kuvuga gusa umuntu umunye tugenegene niko Burundi bamufata kandi bamufata kuko muri ibuka ejo bundi haheze yararitse ngo butungane bukora nabi ngo ngira yiciye mu gihugu cyose mu makomine yose ngo asubize ibintu ku murongo yahakozwe ikintu na kimwe Okay kabiri batere amashuri ubutungane ngo umufashe gukosora byagoramye ngo umufashe gukurikirana abasuma abanyonora itunga ry'igihugu ngo babizi bari bazi ariko rapfuka noneho byaragerageye ubu nahagarutse ngo utungane naco bumaze imanza zaraciwe ntizishigwa mu ngiro agiye kubyikorera agira byo mu komine hose n'umuntu utugendeye no kuvuga gusa nta igihugu usubwo kuvuga ibintu bitaje mu ngiro usanze ikintu cyose umuntu ukuru w'igihugu avuze ese igitegeko abahari bajeje kubushaho bishyira mu ngiro umugabo wewe ndabona bamugendanira babunze kubona ko ari umuntu kuvuga gusa ntiyarabereye ko umukuru w'igihugu arabiri ko umunyatugenegene kuvuza ingoma kutwenza abantu barundi ntihentane kumwizera kwizera ibyo avuga bibaza ko ari ukwizera umuyaga
Gael ari mu Burundi atuko siko umukuru w'igihugu yari gukora kuko arafise ibyo asanze ajejwe ibindi nabyo akagira n'ababimufasha
umukuru w'igihugu avuga ku byerekeye ubutungane aho usanga batangiye gukora ibyo bujejwe mu gihe cyo je muba akavuga nti nahabivuga byacagoranye mu Burundi byacagoranye kuko umuntu umwe ntashobora gusuzuma ibifata byose ariko rero bikaba binatangaje kuko umukuru w'igihugu afise abari bakwiye kumufasha wenye naba yarishiriyeho hariho umushikiranganji w'ubutungane hariho abatwara ibifata bitandukanye mu butungane baba bakwiye kuraba ibyo biba bitagenda neza aho batariko bakora neza bakabahanura cyangwa bakabakorera igikwiriye ariko ugiye kuraba umukuru w'igihugu amera nk'idoga avuga ibyananiranye avuga ibyagoranye ariko nkavuga nti kusa no guhuma amaso amakungu gusa no guhuma amaso amakungu kuko abamuha amaraporo yari abafise yashyizeho mu bifata bitandukanye uwo yahashyize ntakora uko ashaka akamubogoza ariko ariko avugira ku mamikoro njye mbona nk'ubaruka ko abariko ahuma amaso amakungu
Gael avuga ko ibyo umukuru w'igihugu bituma atumwizera uko hari icyo hinduka
inzego ziranagabuye hariho inzego zikwiye mu butungane iyo abo bazitwara batabishoboye urabahindura umukuru w'igihugu rero kuvuga ko byananiranye hari abadatunganirizwa hari imanza zitsindana ntizijya mu ngiro iyo ni ingorane y'ubutungane bw'iwacu cyane usanga umukuru w'igihugu muri wese bari kumwe hariho abamuca mu mbavu bagakoresha n'ubutungane kuko bagasesereshwa rumuri mu Burundi ubutungane burinjirwa cyane aho usanga abo mu ntwaro babwinjirira birenze rero n'umukuru w'igihugu arabanza asuzume bajya bari kumwe kandi asuzume bajya bari mu biriwe asuzume bajya yahari bamufashe gutwara arabe ko atari bo babera intama mu butungane hamwe atari bo yocaraba ingene yabatora rero umuti w'ubutungane akaraba ingene yabatora umuti nahone atinjiye ubutungane cyane kuko inzego ziragabuye naho ari we mukuru umucamanza mukuru urabye amategeko y'i Burundi ingene ameze inzego zama ziba zigabuye kavuga nti kuri icyo nta cyizere kinini dufite ko bizohinduka ariko reka tubitege amaso turabe bitera bijya kumbure hari igihe imana yabakoreramo ugasanga hari ibihindutse
ndiko ndava kuririmba yes boy boy kuririmba ubundi igihugu cyatwibarutse kuko ingaruka mbiza karenganyo turazizi uwarenganije wese ameze nkanjye ntarakoye umwana wayo n'igihugu cyacu kamaze ntagacumirenga kiri mu bwenge bw'abanago n'ubwo ibinyoma by'amaca kubiri komejwe n'abo dukikije n'abatwari isigaye kubera ubutungane bwacu buri mu mwiza buri mu mwiza bicane guhungabanya ahubwo ndababurira
ikiganiro ndafite ijambo kigarukiye ngaha cyari cyerekeye iby'umukuru w'igihugu avuga ko azokora kugira ngo imanza zaciwe ariko zitarajya mu ngiro zitebe zije mu ngiro muri iki kiganiro hari urwaruka babona ko iyo nzira yatoye kugira ngo izo manza zije mu ngiro ariyo ariko abandi nabo bakavuga ko atari ryo rya mbere avuga ibigiye gukosorwa ariko amaso agahera mu nzira. Mwakoze bakunzi mwese muri kiganiro ndafise ijambo tubifurije kuroranirwa naho kuwa gatatu nza.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.